Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu, itariki 26 z'ukwezi kw'indwi, mwaka w'2017. Muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri Nosaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Burundi bwarahuye n'ibiganiro cyane isenyagurika ry'imisozi n'imizirira ikaze cyane. Nyuma y'ibyaduka mu bisagara nayo ne yafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi.
Uyu ni Bernard Ndayisenga avuga ku bijyanye n'ibyaduka mu Burundi ku izina ry'abashingamateka n'abakengezamateka. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye arimo yerekeye umuntu avuga ko yoba yarishwe mu bikorwa byo gusenyura ihoteli yitwa Top Tower i Kigali mu Rwanda. Turabashikiriza mu kanya kari imbere, turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
urakoze Oriane. Mwaramutse mwese, aho tuzindukanye mwese kuri radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Burkina Faso, aho abantu batanu baguye mu bitero bitari bike byakozwe n'abikekwa kuba ari intagondwa z'abayisilamu mu ijoro ryo ku munsi wa mbere ishiri ryo kwa kabiri mu bice bitatu byo mu buraruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe gihana na Mali. Ibyo byatangajwe n'abajeje umutekano muri ako karere. Umutegetsi wo mu karere muri ako karere avuga ko ivyo bitero byakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye. Kuri wa kabiri abasirikare hamwe n'abajeje umutekano barungitswe muri ako karere. Uburaruko bw'igihugu cya Burkina Faso hafi y'urubibe gihana n'ibihugu bya Mali hamwe na Nigeri na karere kageramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka w'2015. Mu kwezi kwa gatatu, umukuru w'abiyahuzi Aruna Diko yaraguye mu gitero cyakozwe n'abasirikare ba leta ahitwa Pedega. Ababa mu karere ko mu buraruko bwa Burkina Faso babayeho mu bwoba bwinshi bivuye ku bitero byinshi byahitanye abanyagihugu hamwe n'abasirikare batari bake. Abashingamateka ba Leta Zunze za Amerika batoye ku bwinshi iteko rijanye no gufatira ibihano bishashe igihugu cya Irani kuri uyu wa kabiri. Abategetsi ba Amerika bagabishije ko bazofata ibindi bihano mu gihe Irani ibandanya guhungabanya umutekano wo mu karere k'ubuseruko, gushyigikira imirwi y'iterabwoba, guhingura ibigwanisho bya misile hamwe no kwirengagiza amasezerano yo mu 2015 ku bijyanye n'ibigwanisho bya nuclear Irani ifitaniye na Amerika n'ibindi bihugu bya rutura. Ingingo y'iryo tegeko yemewe n'abashingamateka itegekanya kandi gufatira ibihano ibihugu bya Korea y'Epfo bivuye ku bigwanisho bya misile ibandanya kugerageza mu kirere hamwe n'Uburusiya ku bijyanye no kwivanga kwabwo mu matora ya Amerika yabaye mu mwaka uheze. Ingingo y'iryo tegeko itowe mu gihe ibiro bya Perezida Donald Trump byari byagerageje kurihagarika kugira itegeko rya Perezida Trump ku bijyanye no gukura ibyo bihano rirengane. Aya matora akurikiye kandi ayari yabaye mu nama nkenguzamateka mu kwezi guheze, aho abakenguzamateka bemeje ku bwinshi ibyo bihano. Umuvugizi w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Heather Nauert yahakanye amakuru avuga ko Rex Tillerson aramutswe ubwo bushikiranganji atekanya gutanga imihoho muri ayo mabanga. Hari mu kiganiro aho yamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, Nauert yavuze ko hari byinshi byo gukora kandi ko yavuganye na Tillerson akamubwira ko uwo mugambi atawofise. Ni mu gihe ikinyamakuru CNN gikora hano muri Amerika cyatangaje ko Tillerson yabwiye abari hafi yiwe ko atekanya kubandanya ayo mabanga gushika mu mpera z'uyu mwaka. Aya makuru akavuga kandi ko Tillerson atanezerejwe n'uburyo atumvikana na Perezida Donald Trump ku bijyanye n'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu. Abategetsi uko ari babiri basanzwe batabona ku mwibazo bitandukanye nk'ibyerekeye amasezerano y'i Paris ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere, ukubahiriza amasezerano mpuzamakungu ku bijyanye n'ibigwanisho bya nuclear bihingurwa n'igihugu cya Irani hamwe n'ibibazo biri hagati ya Arabia Saudite na Qatar. umurwi w'ibihugu bya Buraya watangaje ko ugiye kutanga amafaranga angana n'imiliyoni 116 z'amadolari ku gihugu cy'Ubutaliyano kugira ugifashe gutorera umuti ikibazo cy'abimukira binjira baciye mu bahari Mediterane. Izo zatangajwe na Jean-Claude Juncker, umukuru wa murwi kuri uyu wa kabiri, aho yavuze ko yashinze umurwi udasanzwe kugira ukorane n'abategetsi b'igihugu cy'Ubutaliyano. Iyo mfashanyo yongerejwe ku bice bishika kuri 12 n'igice kwijana yarasanzwe yaramazwe na ko gushikirizwa Ubutaliyano. Ubu iyo mfashanyo ikaba ikwije umuriyaridi w'amadolari. Juncker yagabishije igihugu cya Bangladesh ko cyo kwakira abanyagihugu bacu bivuye ko abenshi muri bo badafise uburenganzira bwo gukingirwa. Abagiyejwe gutabara mwiba hari Mediterane bamenyesha ko mu ndwi iheze batoye ibiziga by'abantu bashika kuri 13 harimo n'abakenyezi bibungenze abashika ku 167 nibo barokotse. Mu gihe abanyagihugu ba Venezuela batekanya gukora imyiyerekano y'iminsi ibiri mu gihugu cyose kuva kuri uyu wa gatatu, Luis Almagro, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amareta ya Amerika, yagiranye umubonano kuri uyu wa kabiri n'uwahoze ari umushingwamanza muri sentare mpanabyaha mpuzamakungu ku bijyanye no kwitwarira abategetsi b'igihugu cya Venezuela. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kuri wa kabiri, Almagro yavuze ko umushikiriza manza Luis Moreno Ocampo aturuka muri Argentine azofasha ishyirahamwe ry'amareta ya Amerika kwihweza nimba leta ya Venezuela yarahoteye agate y'akazi na muntu kugira yitwarirwe imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha.
Urakoze Rosine ku makuru udushikirije. Unaona umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu gihugu cy'u Burundi nta tegeko ryo gukinga impanuka no gukingira abahuye nazo rihari. Mu ruganda rwatunganijwe kuri uno wa kabiri, igipolisi kijejwe gukinga impanuka gihamagarira abajejwe gutora amategeko gufata mu minwe icyo kibazo. Inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Mu myaka itatu iheze Burundi bwarahuye n'ibiza bitandukanye aho bifatiye kuhindagurika ry'ibihe yamara ibikorwa bijyanye no gukinga impanuka hamwe no gutabara abahuye n'ibyo biza biracafise intambamyi. Imwe muri izo ntambamyi ifatiye ku mategeko. Komisiyo do polisi ntema ko Antoine arongoye igipolisi cyo gukinga impanuka mu Burundi.
Ibyo gukinga ibiza ngai muri azi gushika uno munsi nta niteko tugira rijejwe ibyo gukinga ibiza cyangwa gutabara aho byashikiye bwo leta kwifise ubushaka niba ko izo dushoboza. Icambere mu mugabo tunovuga kwisa aba nuko yoshaho iryo tegeko rigenga ibyo bintu byo gukinga ibiza.
Mu ruganda igipolisi kijeje gukinga impanuka zatunganije kuri uno wa kabiri, abashinga amateka n'akenguza amateka bari bisabye ku ruganda basaba kwitwararika icyo kibazo na rigiye bageje gutora amategeko mu gihugu. Kukaba nkako abashinga amateka n'akenguza amateka bitavye ubu ruganda mu ijambo bashikirije bimeze nk'igihugu cy'u Burundi kimaze iminsi gihura n'impanuka zitari nke. Bernard Ndayisenga yavuze ku izina ry'abashinga amateka n'akenguza amateka.
Le Burundi est fréquemment u Burundi bwarahuye n'ibizana cyane isenyagurika ry'imisozi n'imyuzurira ikaze cyane. Niyo yaduka mu bisagara nayo ne yafise ingaruka mbi nyinshi mu Burundi. Ibyo rero nabyo ne biraraje ishinga inama nshinga amateka y'u Burundi. Iyo nama nshinga amateka itegerezwa kwihweza icyokorwa kugira koko tube igisho ry'abanyagihugu mu gukinga ibiza.
Muri izo mpanuka izijyanye n'ihindagurika ry'ibihe byabaye ku magenekezo ya 9 na 10 mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2014 aho imvura y'isegenya yahitanye abantu n'ibintu mu mazone yo mu rwego rw'igisagara cya Bujumbura hamwe no mu ntara ya Bujumbura abenshi bakunda kwita Bujumbura Rurale. Aho rero abantu barenga 37 barasize ubuzima, abashika 20,000 barabura uburaro, amazu arenga 1,000 arahenuka. Iruhande y'impanuka zijyanye n'ihindagurika ry'ibihe twavuga imiriro ikunda kwiyadukiza aha tukagaruka ku baturiye izo muri ya Bujumbura bigizwe mu 2017 kwa mbere mwaka 2013 hihwejwe izo mpanuka n'ibikorwa by'ubutabazi biheze bigakorwa biragaragara yuko muri ibyo bikorwa ataburyo bukwiye wa burimwo. Nk'akarorero higisaho muri ya Bujumbura yari kwirasha cyarabonetse ko igipolisi gikinga impanuka ataburyo bukwiye bwo kuzimya cyari gifise aho indege yavuye mu gihugu cy'u Rwanda ari yaje gufasha kuzimya. Hagati aho mu kwezi guheze kwa gatandatu igihe umuriro wiyadukiza mu nzu y'ubudandaji yatumizaga cya Bujumbura benshi bita kwa ndayi jamba na ho nyene cyarabonetse yuko igipasi ikinga imanuka atabikoresho bikwiye gifite cyo kuzimya umuriro icyo giye batabazi nta mutu zirinda umucano wabari bambaye wari yambaye ipantaro wasanga atashata afise wambaye ishati nawe ugasanga ata pantaro canke birato afise ikiragiwe cyoco ivyo bikofero bikingira abatabazi hamwe na yamashupa abarimo impemu akoreshwa mu gihe cy'umucanwa aho rero ugeranije n'ibindi bisa by'igipolisi iri mu Burundi aha tukavuga igipolisi kikingira inzego api hamwe n'igipolisi kikingira iby'imihumuko igice cy'igipolisi kijeje gukinga impanuka kiri mu ironswa uburyo buke nyuma ko Antoine arongoye icyo gipolisi asaba yuko uburyo bakoresha bwo kongerezwa
terakamo abadukurira abadutwara kugira ngo umuntu yibankanye uburyo busumbirije nk'amakamyo afise ingazi umuntu hagize igishika umuntu ashoboye kuduga ku ngazi yihuta kwiza modoka nyene ashoboye kuzimya mu magorofa maremare
hagati aho hamwe abanyagihugu bahuye n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura isigaye zatwaye ibyabo gushika no mango ntibaronka aho bakika umusaya abo banyagihugu bakaba bamaze ikiringo cy'umwaka n'igice urenga ba mu mahema Ibujumbura afite ishatse y'ujya Amerika
tugaruke kandi mu Rwanda leta y'u Rwanda irahakana ko hoba hari umuntu waguye mu gikorwa cyo gusenyura inyubako y'ihoteli Top Tower imaze indwi zibiri isenyugwa ni nyuma yaho bitangajwe n'ubuserukira umuryango w'ubumwe bwa Buraya mu Rwanda Michael Ryan inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi
Intandaro y'amagambo avuguruzanya yaturutse ku butumwa bwa Twitter bwoherejwe n'uhagarariye umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi mu Rwanda ku rukuta rwe rwa Twitter ambasaderi Michael Ryan yanditse anenga ibikorwa byo gusenya hoteli ya Top Tower yagize ati igikorwa kigayitse cyo gusenya inyubako ya Top Tower yegeranye n'urugo rw'uhagarariye ibihugu by'Iburayi mu Rwanda cyahitanye urukuta rw'inyubako ye ndetse kinahitana umuntu iyi nyandiko yasubijwe n'abantu benshi banyuranye barimo abayobozi bo hejuru ba leta barimo ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge nabasubiza avuga ko ibyavuzwe na ambasaderi Ryan bitari mu kuri kuri Twitter ye ministre Businge yasabye ambasaderi Michael Ryan kuvuguruza ibyo yanditse akananyomoza iby'urupfu rw'umuntu yatangaje avuga ko nta muntu wigeze agwa muri kiriya gikorwa mu byumweru bibiri bishize iyi nzu nibwo yatangiye gusenywa kugeza ubu ntiragera hasi yose ariko gasongera ukayo kamaze kugwa umujyi wa Kigali wari wasohoye itangazo tariki ya 11 z'ukwezi kwa karindwi risobanura ko iyi nzu isenywe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera mu gice iyi hotel Top Tower iherereyemo ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali iki gice cy'umujyi kigaragara bamaze akomeye nka convention center ndetse n'inzu inteko ishinga amategeko y'u Rwanda ikoreramo iri hafi yawo umujyi wa Kigali uvuga ko icyemezo cyo gusenya iyi nyubako ya Top Tower gifashwe nyuma yaho beneyo bananiwe kuyihuza n'imyubakire yifuzwa mu gace iherereyemo gusa iyi nyubako isenywe yari imaze igihe ifunzwe yari ihagaritswe n'umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe mu buryo budakomeye bushobora gushyira mu kaga ubuzima bw'abayigana n'abayikoreramo kuva iyi nzu yatangira gusenywa nta abantu begeraho icyo gikorwa kibera kuko hagoswe n'amabati akikije iyo nzu cyakora uri inyuma ashobora kubona ivumbi ritumuka kugeza ubu nyiri iyi hoteli nta kintu na kimwe yigeze atangaza ku ihirikwa ry'inzu ye Hotel Top Tower iba inzu ya kabiri ihiritswe mu mujyi wa Kigali nyuma y'indi nyubako y'umunyemara Sina Paul Rwigara yashenywe mu myaka ibiri ishize umujyi wa Kigali uvuga ko yubatswe idafite ibyangombwa bisabwa izindi nzu zirimo gusenywa mu mujyi wa Kigali zo zisenywa na ba nyirazo mu rwego rwo gukurikiza igishushanyo mbonera Assumpta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Kuri uyu wa kabiri umucamanza muri sentare yafundikiye urubanza ubucamanza bwaregwamo bwana Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ivyihohotera rya kiremwamuntu Mbarushimana n'ubwunganizi bwiwe barangije basaba gutesha agaciro ikirego c'ubucamanza maze umucamanza akazomugira umwere ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Umunsi wa nyuma wabo bagira icyo bavuga ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubushinjacyaha burega bwa Emmanuel Mbarushimana abahagarara inyungu z'ubutabera bafasha umwanya munini bibanda ku bikorwa bigize ibyo byaha birimo ibyo gushinga amabariyeri nk'iyo munda temwe ubushinjacyaha buvuga ko yicirwaga abatutsi ibitero byo ku musozi wa Kabuye n'ibikorwa byo kuyobora amanama yateguraga genocide ubushinjacyaha burega Mbarushimana Maitre Christophe Twagirayezu yashimangira urukiko ko igihe ruzaba rusesengura imikirize y'urubanza ruzasanga nta gikorwa na kimwe kidashidikanywaho yavuze ko byose bishingiye ku mvugo z'abatangamakuru n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha yavuze ko buri mvugo y'umutangabuhamya ifite indi yivuguruza aho umwe agenda yivuguruza ubwe ubundi akavuguruzwa na bagenzi we ku bikorwa bimwe. Yavuze ko nta kimenyetso kigaragaza ko koko Mbarushimana yagaragaye mu nama zacuraga umugambi wo gukora genocide. Maitre Twagirayezu yaburaniye uregwa avuga ko na mbere ya genocide nta rwango yari yarigeze agaragariza ubwoko bw'abatutsi, ko yari yarabashatsemo kandi ko byagaragaye ko no kwa Mbarushimana interahamwe zahateye zishaka kwica abatutsi yari yahishe. Kuri we nk'uko bakunze kubivuga ibyo byose bigaragaza ko ubushinjacyaha bwareze Mbarushimana w'umwitiranya n'undi muntu, kuko bavuga ko yari umugenzuzi w'amashuri igihe genocide yabaga mu gihe uwo burega yari amaze imyaka ibiri atagikora ako kazi. Mu mvugo yumvikanisha ukwiyoroshya gukomeye imbere y'umucamanza, Maitre Twagirayezu yagize ati: nyakubahwa perezida w'iburanisha umucamanza mukuru aba ari mu mwanya w'Imana. Nk'umucamanza mukuru kandi twizeye ko Imana izabibafasha mu muzatera intambwe murebe n'ibyo ababuranyi bombi batagezeho. Ati dukurikije ibimenyetso bigaragara dusanga Mbarushimana yagirwa umwere. Imvugo y'uyu munyamategeko ku bimenyetso by'ubushinjacyaha ntiri kure ya mugenzi we Maitre Jean-Claude Shoshi Bizimana wabwiye urukiko ko ikirego Mbarushimana yireguraho kitagira ibimenyetso n'ibihari kuri we n'ibimenyetso yise ko bidashinga. Mbarushimana yahise yongera asubirana ijambo maze avuga ko urubanza rurangiye mu buryo atifuzaga, ashaka kumvikanisha ko umucamanza yabamo mpfukiranye hari byinshi yashakaga kuvuga kuri urubanza. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yamwibukije ko igihe yamugeneye cyo kwisobanura cyarangiye. Mbarushimana yavuze ko asanga urubanza rupfundikiwe hakiri icyuho mu bibazo bidasubijwe birimo byo gushidikanya kuvuga ibyo afata ko binyuranye n'ukuri kubatanga buhamya n'ubushinjacyaha, ukuvuguruza no kuvuguruzanya n'ibindi. Umucamanza yongeye kumwibutsa ko biri mu nshingano z'urukiko kuzabisuzuma. Yumvikanye yiko mu bushinjacyaha ko bwamutwereye ibyaha bya genocide buvuga ko yabikoranye na leta kandi yari umuturage usanzwe, avuga ko uretse no kubikorana n'iyo leta atarakiri umukozi wayo. Yasabye urukiko kuzita ku nyandiko mvugo zaturutse mu nkiko za Denmark kuko avuga ko ibizikubiyemo bivuguruzanya cyane n'ibyavugiwe mu Rwanda. Mbarushimana yavuze ko nta mpamvu n'imwe asanga yagombye kuba akurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Yavuze ko kuba mu Rwanda nta tegeko na rimwe ryateganyaga ibyaha n'ibihano igihe bivuga ko yakoreye ibyaha ubwabyo byumvikanisha ko nta mpamvu y'urubanza. Yibukije ko mu 1978 u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga ahanakana kumira icyaha cya genocide, ariko ntirwashyira icyaha cya genocide mu mategeko yarwo. Umucamanza yamubwiye ko uretse genocide hari n'ibindi byaha aregwa. Mbarushimana yasubije ko byose biregerwa hamwe mu bimenyetso bimwe. Yavuze ko ubushinjacyaha bufite ikimenyetso kimwe gusa cy'imvugo z'abatangabuhamya n'abatangamakuru. Yabwikomye ko bwaguretse inyandiko zabo maze wazita ibihimbano bikoranye ubuswa, kuko ngo bamwe muri ba nyirizo nyandiko bageze mu rukiko barazihakana. Ku bihano umushinjacyaha yamusabiye byo gufungwa burundu mu ijambo rya nyuma, Mbarushimana yateruye agira ati: uretse no kuvuga kuri ibyo bihano nk'uko abanyamategeko babigaragaje n'uko nanjye nabivuze ko nta mpamvu y'uru rubanza, urukiko rwabategeka gusubirana iyi myenda yabo bantije. Aho yavugaga impuzankano y'iroza iranga abagororwa ngasubira mu buzima busanzwe. Umucamanza yashimiye impande zombi kugihe zimaze ziburana, avuga ko buri ruhande rwakoze icyo rwagombaga gukora kugeza urubanza rupfundikiwe. Yibukije ko kubera ubunini bw'urubanza ndetse n'ikiruhuko abacamanza bagiye kujyamo mu kwezi kwa munani, urubanza ruzatinda gusomwa. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu n'ibyaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994 ubundi mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. N'urubanza rupfundikiwe nyuma y'imyaka itatu rutangiye kuburanishwa mu mizi. Mbarushimana wigeze kubaho umugenzuzi w'amashuri abanza mu cyahoze ari komine Muganza ibyaha byose arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize 2014. Umucamanza Bwana Antoine Muhima yatangaje ko azasoma imyanzuro ya nyuma y'urubanza ku itariki 30 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka niba nta gihindutse. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Namakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bonante
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika. tubibutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mugenzi wacu Thomas Kamirinda arakidushikiriza.
Mwaramutse neza. Impagarara zirakomeje kubera iteka rya President Trump rikomanyiriza abaturage b'ibihugu birindwi byiganjemo abayisilamu aribyo Libya, Sudani, Somalia, Iraq, Siria, Yemen na Iran. Muri iki kiganiro mureke turebere hamwe amwe mu mateka yabaye ibyamamare. Turavuga make cyane birumvikana. Ikaze mu kiganiro Amerikano. Aba perezida bose bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kuwa mbere na mbere George Washington bakoresha amateka mu mirimo yabo. Iteka rya perezida ariko si itegeko rishya, ahubwo ni amabwiriza aho inzego zose akuriye, ni ukuvuga inzego nyubahiriza tegeko kugira ngo zishyire mu bikorwa ingingo iyi n'iyi. Aya mabwiriza ariko ntagomba kuvuguruza itegeko nshinga n'andi mategeko ariho. Nyamara rero amwe muri aya mateka yahinduye igihugu ku buryo budasubirwaho. Irya mbere ryinjiye mu mateka ni iteka rya President Abraham Lincoln ryo mu 1863 ryahaye ubwigenge abacakara babirabura. Hari mu ntambara y'isubiranamo ry'abenegihugu. Ubucakara ni kimwe mu bibazo by'ingutu byateye iyi ntambara hagati ya Leta z'amajyepfo y'igihugu zashakaga kwigenga kugira ngo zigumisheho ubucakara, n'izo mu majyaruguru y'igihugu zashakaga ko ubucakara bucika no gukomeza ubumwe bw'igihugu cyose kugira ngo kidacikamo kabiri. Intambara yamaze imyaka itanu irangira Leta za ruguru zitsinze, ariko iteka rya Perezida Lincoln ryonyine ntiryari rihagije. Byabaye ngombwa ko ashyiramo ingufu cyane zabyaye ivugurura rya 13 ry'itegeko nshinga rivuga ko ubucakara butazongera kubaho ukundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi hose hagengwa n'amategeko yayo. Ijwi rya Amerika. Rimwe mu mateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impagarara cyane kandi ni iteka rya President Franklin Roosevelt ryo mu 1942 ryaje rikurikira igitero cy'Ubuyapani i Pearl Harbor, icyambu n'ikigo bya gisirikare bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hawaii, igitero cyabaye mu kwezi kwa 12 mu 1941. Iteka rya President Roosevelt ryategetse ko Abanyamerika bakomoka mu Buyapani bose iyo bava bakagera bajyanwa mu nkambi bagacungirwamo. Iri teka ariko ryatumye n'abandi Banyamerika ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu Buyapani no mu Budage ndetse barimo n'Abayahudi nabo bakusanyirizwa mu nkambi. Iteka ryasheshwe mu 1944 rimaze imyaka ibiri. Benshi bari baratakaje akazi kabo, ingo zabo zari zarasenyutse. Byafashe imyaka irenga 40 kugira ngo mu 1988 guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasabe imbabazi kandi ibahindishe zingana n'amadolari 20,000 buri muryango. President Harry Truman wasimbuye Franklin Roosevelt nawe yaciye iteka ryinjiye mu mateka. Mu gihe ingabo z'igihugu zari zikeneye amaboko cyane mu ntambara ya kabiri y'isi yose, abasirikari b'abirabura bakomeje gukoreshwa indi mirimo idafite aho ihuriye n'imirwano, bene ya mirimo igayitse abazungu badashaka gukora, noneho abirabura bake cyane baba aribo bakoreshwa ku rugamba nyirizina. Nabo kandi babaga muri unite zabo zihariye bonyine gusa kandi zitegekwa n'abazungu. President Truman yabikuyemo isomo maze mu 1948 asinya iteka rica ivanguramoko mu gisirikari. Nyamara rero Kenneth Royal wari minisitiri w'ingabo yagiye atseta ibirenge yanga kurikira mu bikorwa bituma yeguzwa mu 1949. Byafashe imyaka kugira ngo ivanguramoko ricike burundu mu gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. unite ya nyuma na nyuma yihariye yabirabura bonyine gusa yasheshwe mu kwezi kwa 9 mu 1954. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Amateka ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateye impaka yarakomeje no kuri Perezida George W. Bush nyuma y'igitero cy'iterabwoba cyo mu 2001. Rimwe muri yo ni ryo mu 2002 ryemerera urwego rwa gisirikari NSA kuneka telefoni z'abenegihugu n'abandi bose batuye Amerika. Abarirwanya bavuga ko rinyuranyije n'itegeko nshinga. Nao Perezida Barack Obama mu mateka yateye impagarara abahanga bavugamo cyane cyane iryo yashyizeho umukono ku munsi wa mbere akigera ku butegetsi ryo gufunga gereza ya Guantanamo mu gihe kitarenze umwaka. Byarananiranye, hashize imyaka 2 Perezida Obama asinya irindi teka rikuraho irya mbere, ahubwo rivuga ko gereza ya Guantanamo ikomeza gufungirwamo abantu bakekwaho iterabwoba mu gihe kitagenwe. Guantanamo yanyuzemo abanyururu hafi 800, muri iki gihe iracyafungiyemo 55. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, ndabashimiye cyane. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijambo ry'intanga marara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratewe amakenga rikomeye no kurenga ku masezerano y'uguhagarika ingwano vyabaye mu ntambara yo mu karere ka Nagorno-Karabakh. Ivyo vyatumye abasivile n'abasirikare batari bake bahasiga ubuzima harimwo n'abana. Mu itangazo ryasohowe ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi, ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwasabye impande zose guhagarika ibikorwa bya gisirikare zigasubira mu biganiro. Mu itangazo ryashikirije ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi, ishyirahamwe rijejwe umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya ryasabye impande zerwa n'intambara mu karere ka Nagorno-Karabakh guhagarika ibikorwa bya gisirikare kubera intambara n'ubwicanyi atana kimwe bishyikako. Iryo shyirahamwe ryasabye impande zombi gusubira mu biganiro. Iryo shyirahamwe rimenyesha ko ibiganiro ari bwo buryo bwonyine bwo gushika ku mahoro azorama ku banyagihugu bo mu karere. Umuvugizi w'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Stéphane Duarich yatangaje ku itariki 6 z'ukwezi kw'indwi ku ishyirahamwe ONU risangiye amakenga n'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya ku byerekeye kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano biherutse kwibonekeza mu karere ka Nagorno-Karabakh. Amenyesha ko basaba impande zombi kwirinda ibikorwa bya gisirikare no gusaba izo mpande gufata ingingo zihutirwa kugira zihwame ku mwuka mubi uhari no gutuma ubundi bwicanyi butaba. Stéphane Duarich avuga ko gusubira mu biganiro ari bwo buryo bwonyine bwo gutore nyinshi intambara imaze igihe kirekire mu karere ka Nagorno-Karabakh. Ku ruhande rwayo, Amerika ibandanya kuvugana n'impande zose. Imigambi ya Amerika imaze igihe kirekire isangiye n'ishyirahamwe rijeje umutekano no gufashanya mu karere k'Iburaya nuko inyishu ku matati yo mu karere ka Nagorno-Karabakh itegerezwa gufatira ku mategeko mpuzamakungu arimwo ukudakoresha ingufu, kubahiriza imbibe n'ubwigenge bw'ibihugu, agateka ka muntu n'ubwigenge bw'abanyagihugu bwo gutegekanya kazoza bifuza.
Ibyo yari ijambo ry'intanga marara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Njitumwese mwari muteze amatwi, aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ndashimiye abafashije mu buhinga bw'ibyuma badufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri ino saha. Kuri miko mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero. Ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika. Murakoze. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.